kandi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3, muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu Waishatu radio yacu voa.com. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Federike Unikije, nanjye ndabamukije kandi ndabahaye ikaze muri aya makuru. Mu Burundi bahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire.
Ubu rero Abarundi benshi baratahuye ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi.
Uyo ni Jean d'Arc Kagayo, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ibiturire. Uyo
ikintu cya mbere gikorwa mu kurwanya igiturire ni uko abanyagihugu bonyine ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire, kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga amaserivisi ariwo muri leta.
Uyo nawe ni Gabriel Rufyiri, arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta.
Umutwe w'abarwanyi b'abataliban wigambye igisasu cyaturikiye mu Afghanistan nyine gihita n'abasirikare 9 gikomeretsa abandi benshi.
Mbura amatari y'igisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya yarengutse imisi ntare ku birego vya ruswa yagirizwa. Naho ngaha muri Leta Zunze Amerika, umurwi w'abashinga amateka ujejwe ibibazo vy'ubutungane washikirije ivyiyumviro bihushanije vy'ukuntu babona ivyaha vyagirizwa perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Aya makuru yatanguye mu gihugu cya Kenya, aho abantu 26 bahitanywe n'amazi y'imyuzure avuye ku mvura isigenya yaguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge yitaho imbabare ryatangaje ayo makuru, rivuga kandi ko abategetsi bateye akamu abanyagihugu kabasaba kwimuka bakava mu bice byose byatewe n'amazi y'imyuzure. Mu gisagara cya Bundi buryo abantu 17 nibo bahitanywe n'amazi, mu gihe abandi 9 bapfuye baba mu mitumba yo mu bisagara vya Sironko na Bududa biri mu buseruko bw'igihugu, aho imivu iriko irasenyuka ishobora guhitana amatungo yose y'abanyagihugu nk'uko itangazwa na Irene na Kaisita, umuvugizi w'ishyirahamwe Croix Rouge mu gihugu cya Uganda. Abategetsi bo mu gihugu cya Uganda baremeza ko amazi imyuzure hamwe n'imvura y'isigenya bigaramye abanyagihugu, kandi batangaje ko imfashanyo yo kugarukira abanyagihugu bari muri ayo makuba iriko irihutishwa.
Turacyari ku mugabane wa Afurika, perezida w'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho muri Sudani y'Epfo Anthony Lino Makana yahatiwe n'ishyaka rye kwegura. Yeguriye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi Sudan People's Liberation Movement SPLM yaberaga i Juba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Mu bwegure bwe yavuze ko perezida Salva Kiir yamutumyeho abimusaba. Yari yaranze kwegura igihe abadepite bo mu ishyaka rye bamutumagaho babimusaba mu kwezi gushize. Bamuregaga rero kunyereza umutungo no kwemeza umwenda wa miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika mu imwe muri banki zikorera muri icyo gihugu atabanje kubigeza imbere y'inteko y'abadepite nk'uko itegeko ribiteganya. Icyo gihe yarabihakanye, ababwira ko ashobora kubaregera icyaha cyo gushaka kumusarika. Perezida Kiir yamushyizeho nk'umukuru w'inteko ishinga amategeko mu mwaka 2016 nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta n'inyeshyamba zayirwanyaga zikuruwe na Riek Machar wari vice perezida. Mu bwegure bwe Makana yavuze ko abikoze nk'igikorwa cyo kutagira imbereka no kubaha ubuyobozi bwa perezida Salva Kiir. Niwe perezida w'inteko ishinga amategeko mbere weguye muri icyo gihugu kimaze imyaka 8. Ishyaka SPLM ntiriratanga umusimbura.
Muri kamura bandanya kumbiza iradiyo Ijwi ya Amerika. Mu gihugu cya Kenya, umukuru w'igisagara cya Nairobi yagiriwe n'ibyaha 19 vya ruswa muri iki gihe igihugu cyafashe ingingo ruhasha zo gutuza ruswa n'ibiturire. Mike Gideon Mbuvi azwi cyane nka Mike Sonko uyu munsi kuwa mbere yahakanye ibyaha yagirizwa byo kunyonora umutungo w'igihugu hamwe no gucisha mu zindi nzira amafaranga yaronse mu buryo buteye kubiri n'amategeko umurwi w'igihugu ujejwe kubahiriza inyifato nziza hamwe no gutuza ruswa n'ibiturire wagirije Mbuvi ko yahaye amakontra amasosiyete y'abagenzi biwe mu nyuma ayo masosiyete agaca amushirira ku makonti yiwe ya banki amafaranga y'amanyakenya harurwa mu dolari y'Abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi Mbuvi arakunda ko abantu bamwita Sonko ngo nukuvuga umutunzi abapolisi isinzi bari barungitswe ku murwa mukuru imbere yuko urubanza rwiwe utangura kuko hari amakuru yari yatangajwe avuga kwa mushyigikiye bari bafite umugambi kugira inyerekano
Umwiyahuzi w'umutaliban yaturikije imodoka yuzuye ibisasu hafi y'ikigo cya gisirikare mu majyepfo ya Afghanistan ahitana abasirikare icyenda abandi benshi barakomereka inzego z'ubuyobozi zavuze ko icyo gisasu cyaturikiye mu karere ka Nad Ali mu ntara ya Helmand igice kinini cy'iyo ntara kigaruriwe n'abataliban biravugwa ko icyo gisasu cyangije ikigo cya gisirikare muri Afghanistan aho nyine Balali Nazari mukuru wa kukarere yabwijwe rya Amerika ko abakozi bashinzwe ubutabazi bakigerageza gushakisha imirambo yagwiriwe n'amazu bityo umubare w'abapfuye ukabushobora kwiyongera abataliban bigambye icyo gikorwa bavuga ko icyo gisasu cyahitanye ingabo za leta nyinshi kikanangiza imodoka za gisirikare gusa abarwanyi bakunze gutubura imibare batanga umukuru wa polisi Khalid Wardak yabwijwe rya Amerika ko ejo ku cyumweru abandi barwanyi b'abataliban bagabye igitero ahitwa Ghazni mu burasirazuba bwa Afghanistan bagahitana abasirikare batandatu ba leta ibi biraba mu gihe imishyikirano hagati y'abataliban na leta zunze ubumwe za Amerika ikomeje ikatar muri leta zunze ubumwe za Barabu President Trump wa Amerika yaramaze amezi atatu yarahagaritse iyo mishyikirano hagati y'impande zombi kuri iki kibazo kimaze imyaka 18 ariko zongeye kuyisubukura mu cyumweru gishize
muri komurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika i Washington muri Kongere ya Amerika aba demokrati hamwe n'aba republika barongoye umurwi washinga amateka ujejwe ibibazo byo butungane bashikirije ivyumviro bihushanije byo kuntu babona ivyaha vyagirizwa president wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump uyu munsi kwa mbere impari zerekeye ivyo birego zashikirijwe zabaye akataraboneka mu myaka yose amajana 2023 leta z'umwe za Amerika zimaze kandi bwabaye ubwira kane gusa president wa Amerika atohojwe ku birego bikomeye bishobora gutuma akurwa ku butegetsi abaperezida babiri ba leta zunze za Amerika nibo bonyine bamaze kwagirizwa ivyankizyo yamara nta numwe muri bo yigeze akurwa ku butegetsi biciye muri iyo nzira umukuru uyo murwi wabashinga amateka Gerald Nadler yagirije perezida Trump ko yashize inyungu ziwe imbere y'inyungu z'igihugu yavuze ko Trump yasabye igihugu cy'u Rusiya ngo kimufashe mu gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2016 akongera agasaba ko igihugu cya Ukraine kimufasha mu matora atekanijwe mu mwaka wa 2022 yamara mu Repubulika ari muri uyo murwi Doug Collins ashigikiye perezida Trump yavuze ko naho Trump yari yasabye ko igihugu cya Ukraine gitohoza uwahoze yari vice perezida Joe Biden igihugu cya Ukraine atakintu cyakoze mu byo cyasabwe kandi cyahavuye kironswa n'ifashanyo yavuze ko atakintu na kimwe cyo gutuma perezida Trump yegukirwa n'ibyo byaha yagirizwa Iradio hejwe ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu dukurikirana ku mirongo migufi ya shortwaves kuri ku metero 19 ni metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3
kuri YouTube na Facebook naho turi kuri radio yacu ku rubuga ni w'eshatu radio yacu voa.com mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Uyu munsi Burundi kimwe n'ibindi bihugu ku isi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire leta itangaza ko hari byinshi byaranguwe muri uyu rugamba yamara rimwe mu mashyirahamwe ishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta urukome isanga intambwe yatewe ito kwishimirwa na gato inkuru yateguwe ni radio ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatumimana akorera Kigali mu Rwanda
umukuru w'ishyirahamwe Olicom gishinze kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta avuga ko impinga ikiri ndende kugira igiturire kiranduranwe n'imizi mu Burundi. Gabriel Rufyiri akavuga ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritomora neza ibyategerezwa gukogwa kugira ko karanda gatuzwe mu Burundi.
Murabizi neza kuva mu bwirizwa shingiro bavuga yuko abategetsi batanga amabanga yabo canke bayagiyemwo canke bayavuyemwo aca berekana ubutunzi bafise kaba na vya bimwe bita mu Gifaransa declaration de bien hanyuma hakajaho na ya sentare idasanzwe yitwa rahote ku de justice ikiri imanza abantu bakuru bakuru kugeza none munsi ntiraja iyo rahote ku de justice bimwe bita branchement d'argent kunyegeza amafaranga y'ubutunzi babukuye abantu ivyo none munsi ntiyanwa mu Burundi. Rero hari kibazo gikomeye cyane kijanye n'abantu barya ibiturire hamwe n'abakoresha n'amatungo y'igihugu.
Naho biri uko leta y'u Burundi menyesha ko itareza amaboko kugira ku karanda k'igiturire gatuzwe mu gihugu. Umushikiranganji ajejwe intwari bereye Jean d'Arc Kagayo avuga bimwe mu byaranguwe.
Nashaka kugaruka kubikogwa bimwe bimwe leta y'u Burundi imaze kurangura. Nuko rero basokuru bayamaze bati uza gukira indwara arayirata, nushaka kugwanya bimwe bikomeye igiturire abanza gutohoza ingene kiribwa. Rero muri iyo nzira yo gutohoza leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu vyifashe. Inyishu zatanzwe n'abo bahinga nizo zafatiweho ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero imigambi n'imigabo irashe vyofatwa mu gutsimbataza intwari bereye no kugwanya igiturire n'amabi yose agikomokako.
Hari ivyo umushikiranganje Kagayo akeshe ivyaranguwe mu kugwanya igiturire.
Kugira ivyo byose leta y'u Burundi ibishikeko yabanje kuja inama n'ingingo n'inzego zose z'igihugu abaserukira abandi mu nzego zo hasi mu makomine tutibagiye abaserukira abikorera utwabo n'ayandi mashyirahamwe ategamiye leta. Kuja inama n'ingingo n'izo nzego n'amashyirahamwe mpejeje kudondagura vyarafashije cyane kugira abantu benshi bumve ingaruka mbi zitegwa n'igiturire. Ubu rero Abarundi benshi baratahuye baramenye neza ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi.
Urongo ishyirahamwe Olicom ntaryo munwa mu kuvuguruza ibishikirizwa na leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji wayo ajejwe intwari bereye. Rufyiri avuga ko atantambwe ni mu Burundi bwateye.
Twebwe tubona ko atantambwe ni mu Burundi buratera mu ico gisata, kuko nababwiye amanama twakoze ingena ri menshi murayabona mu iryo tangazo twasohoye. Hanyuma hariho ibintu byerekana yaba nk'ibyo tababwiye byo kwerekana ubutunzi leta ibikora ubutungane bugakora. Twebwe tubona ahubwo ko ahubwo Burundi bwasubiye inyuma cyane.
Gabriel Rufyiri atera kama begwa bose n'icyo kibazo kugira bikunde igiturire kiranduranwe n'imizi Burundi mu gihugu.
Ikintu ca mbere gikorwa mu kugwanya igiturire nuko abanyagihugu bonyene ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire, kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga ama service ari muri leta abatwara cyane cyane nk'abagomba kujya mu matora. Ubu uya bo bishira mu migambi yabo bakerekana ingene bazogwanya igiturire, kuko inzego z'igihugu n'intangere mu kugwanya igiturire. Igira gatatu kigomba gukogwa amashyirahamwe yabigenga hanyuma amaradiyo media byose umwe wese muri aba yokora ibyashoboye kugira ngo igiture kigwanyo.
Umunsi mpuzamakungu wahimbajwe mu Burundi ku kivugo kivuga kiti twese hamwe tugira urunani mu kugwanya igiturire kugira dutsimbataze iterambere rirama.
Desire Hatungimana ya tugezagaho iyo nkuru ijwi rya Amerika rya bonye rifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turagaruka mu kanya.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika nawe tugushimire Diane nini nahazwe utwibukije iyo mirongo. Reka noneho ribatware mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu inenga komisiyo y'igihugu ya Uganda ivuga ko ntacyo yakoze ngo ikemure ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje guhohoterwa muri icyo gihugu. Ukiganiro y'ikomisiyo imaze guha itangazamakuru yagaragaje ko hari ibyaha bihanirwa mu Rwanda kandi bigaragara ko hari ubundi buryo bwakoreshwa umuntu agakosorwa atagombye gufungwa. Asumutakaboyi arakomeza.
Mu rwego rwo kuzirikana umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu uba tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko mu nshingano zayo zo kubungabunga uburenganzira bwa muntu yakurikiranye ikibazo cy'abanyarwanda bahuye n'ihohoterwa mu gihugu cya Uganda. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko yitabaje bagenzi babo mu gihugu cya Uganda, ariko kugeza ubu umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu Nirere Madeleine avuga ko ntacyo bagenzi babo mu gihugu cya Uganda babashije gukora.
Ntabwo twavuga ko ibintu byagenze neza uko tubyifuza, kuko ubundi bigenze neza ntabwo byaba bagikurikirana, ntabwo baba bagihohoterwa uyu munsi. Ariko navuga ko komisiyo icyo ikora bari ugukurikirana birumvikana, ariko hari inzego mu by'ukuri zasigaye gushyira amategeko mu bikorwa ziyica. Ni ukuvuga ngo inzego zayo zishinzwe gufata abantu, kubafunga, kubagirira nabi, komisiyo icyo ikora irakurikirana ikababwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, nibirekere aho. Ibyo ntabwo byaje uburenganzira bwa muntu. Igihugu cyanyu ni igihugu cyashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, cyemeje kurengera buri muturage ugituyemo. Nyamuneka ibyo bintu mubireke. Ariko mu gihugu navuga ko ibibazo byakomeje kubaho, kuko abanyarwanda bakomeje barahohoterwa, ari abavayo cyangwa bajyayo, ari abatuye yose, ari imitungo yabo. Ukemura ikibazo ni uwagiteje mu by'ukuri, niwe ugomba kugira cyane cyane bwa mbere ubushake kugira ngo ibibazo bihagarare.
Uyu muyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko uburenganzira bwa muntu muri iki gihe buhagaze neza mu Rwanda, ariko asobanura ko mu magereza hakiri ikibazo cy'ubucucike. Uyu muyobozi asanga mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza hakwiye amavugururwa ku mategeko ahana ibyaha mu Rwanda.
Usanga rero none igitabo cy'amategeko ahana hari byinshi bikwiye kuvugururwa n'ubundi, nubwo ryavuguruwe vuba mu ejo bundi imyaka ibiri ishize, ariko biracyakeneye kuvugururwa. Icya mbere, iyo ibyaha byoroheje mu by'ukuri bitagombye kuba birimo. Niba umuntu yatukanye, niba umuntu wita byoroheje, ariko hari ibyaha muri gusanga bikirimo bidakeneye ko wabikirimo. Kuba umuntu yanyoye ibiyobyabwenge, tereza ko umuntu wanyoye ibiyobyabwenge hari ubundi bwo kumwegera, ahubwo uwabicuruje akaba ari uhano. Ubicuruza n'ubitanga cyangwa se ubikwirakwiza akaba ari uhano. Uburyo ibihano bikoze ugasanga icyo bita minima na maxima, mbese igihano gitoya n'ikinini ugasanga biregeranye cyane. Umuntu umuvuze ngo ni hagati y'imyaka itanu n'irindwi, mu by'ukuri nta kinini kirimo. Ni ukuvuga ngo niba ari hagati ubwo n'imyaka itandatu, ntabwo ari imyaka itanu n'itandatu bitandukanye. Ubundi hagomba kuba igihano nabwo gitoya n'ikinini hagati. Umucamanza akaba bitewe n'uburyo icyaha cyakozwemo. Niba umuntu yakoze icyaha yenda yitabaraga, bitandukanye n'umuntu utega umuntu akamukubita cyangwa akamwica.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza mu Rwanda Sengabo Hirari yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu magereza 13 yo mu Rwanda habarirwa abagororwa basaga 70,000, abagera ku 50,000 bakaba bakurikiranyweho ibyaha bisanzwe birimo ubujura, gukubita no gukomeretsa n'ibindi byaha byoroheje. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda asanga leta ikwiye kwihutisha amategeko agenda ubundi buryo bwateganyije bwo gufunga abantu hatabayeho gusa kubashyira muri gereza.
Hari amategeko yateganya uburyo bwo gufunga ariko utari muri gereza. By'ibikomo, hari ibikomo ku buryo umuntu azajya abyambara akaba afunze ariko yenda adashobora kurenga ahantu runaka ariko atari muri gereza, ashobora gukora indi mirimo, igikomo kimubuze gukora indi mirimo. Nanone uburyo bw'imirimo simbura gifungo buri mu mategeko, ubundi hagomba kuba amabwiriza cyangwa se amateka atuma abirishyirwa mu koko ariyo yigikomo gushira hiteka rivuga ngo bizaje bikorwa bite seje zakishyirwa na nyiri kugihabwa seje bizishyirwa na leta cyuba gikoze mu buye buryo ayo mateka yagomba kwihutishwa kugira ngo bizagabanye umubare w'abantu bafunze
komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko leta ikwiye kongera imbaraga mu guhanga imirimo utuma urubyiruko rubona ibyo gukora nirupfusha ubusa umwanya warwo ari byo bituma benshi biroha mu byaha umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu uzizizwa kuri uyu wa kabiri insanganyamatsiko yo kwizihiza uyu munsi iragira iti rubyiruko haranira uburenganzira bwa muntu witeza imbere Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
guhera kuri munsi wa mbere gushika ku wa gatanu abanyeshuri n'abarimu baturuka muri za kaminuza 33 zo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bahuriye mu ruganda ku vyerekeye yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu bihe by'intambara mu batumiwe muri izo ingisho zibera ikigali mu Rwanda harimo abava mu bihugu birimo Indiana n'intambara mu Burundi na Repubulika ya Demokrasi ya Congo n'inkuru ya Pierre Claver Nyonkuru menyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda
ku bw'ishamwe mpuzamakungu rishyira imbere amahoro rya kingira agateka kazi na muntu Initiative pour la paix et le droit de l'homme yateguye izo nyigisho ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini birimo ndyane za politike canke intambara ari naco gituma agateka kazi na muntu n'amategeko yo mu ntambara abwirizwa kubahirizwa Ervis Membe Binda ni watu wali joshira mwemoza makungu IPS mumfunyafunyo jichongereza
Vous savez que la région des Grands Lacs connaît depuis les années 90 des affres de guerre
Atikuvomnya akaigi mekime amadjani chena na miongi chenda akakare niga siba kubamo inambara duheri kuyonya buko jakura watu simugwanda Muburundi, muri Congo na handi muri ajeneza mumakaminuza musanga amategeko yo mu ntambara atayarimo dushaka ko urugwaruka bucaruvamwo abacamanza abashingwa manza n'abashikiriza manza bakuru mu bihugu iwabo bakazoca imanza zerekeye ibyaha byo mu ntambara babimenya ikinini ko bakwiye kwigishwa gukinga ivyo vyaha niho nyango ry'agateka kazi na muntu muri rusange bitaraba bimaze gukogwa naho ababikoze nabo agateka kabo kabwirizwa kubahirizwa abitavye izo nyigisho barenga 160 ahanini n'abanyeshuri bo mu gisata c'amategeko mu makaminuza agera kuri 30 yo mu bihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Congo, Kenya, Uganda na Tanzania hakiyongera ko abigisha babo hame n'abandi bahinga muri ico gisata c'amategeko mu bihe by'intambara ubu yavuye muri kaminuza Bujumbura arashimizwe nyigisho
igituma ayo mategeko akenewe cyane nuko akenshi mu gihe cy'intambara usanga hariko harakogwa ibyaha by'indengera butungane bikaba byiza rero yuko amategeko yubahirizwa mu minsi naraje mu gihugu cy'u Rwanda uwo twahuye ubwambere yambaje ati mbe mu Burundi bimeze gute byumvikana yuko ku mutima yumva ko hari ikibazo gishobora kuba twe natwe tukwibaza tuti ko muri Congo hari kibazo fora hari imigu y'abagwanyi irenga ijana kandi baturuka muri ibi bihugu nyende abarundi barimwo abagande barimwo n'abanyarwanda barimwo urumva twese dukwiye kubona ko turi umwe kuko hamwe habaye ingorane n'ahandi zica ziba
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi haradutse ndyane za politike uwo musore nawe yavuye muri kaminuza imwe mu Burundi avuga ko amategeko yo mu bihe by'injyane canke by'intambara yarakwiye kubahirizwa
aya mategeko yarakwiye kubahirizwa cyane gose kuko ugerageje kuraba iyo hadutse ikibazo hagati y'impande zibiri ntibacumvikane ko twama tubona yuko agateka kazina muno gahonyango sagashwa rumuri no mu 2015 agateka kazina muntu byukuri karaho nyanzwe ibyo rero umuntu yarakwiye kuvyamirira kure nikibabaje cyane nuko abo usanga ari inzira karengane bakicwa bagahohoterwa abanyepolitike bari bakwiye kugira nko bwa mbere kuko hani nugiye kuraba nibo usanga bari hejuru y'ibibazo bivyari ntambara
Godefrey umunyarwanda nawe avuga ko mu bihe nk'ivyo vy'injyane za politike n'intambara ayo mategeko akenewe kubahirizwa cyane kugira ngo akingire abanyantege nke
umusivili rero yagiriweho ingaruka mu ntambara abarenganye si umurwanyi si we wateje ntambara nta nubwo afite ubushobozi bwo kurwana nabo ngabo abana ntibashoboye rimwe na rimwe kwirwanaho no kwirwanaho mu buryo bwo guhunga abagore abarwanyi babagira ibikoresho inyishyamba nyinshi zifata ku ngufu abagore bahura n'ihohoterwa ryinshi rishingiye ku gitsina abafite ubumuga nabo ntago babashije kwirwanaho aya mategeko yita cyane cyane kuri abo bantu akita no ku bandi muri rusange ariko abo ngabo baza mbere kuko bahura n'ingaruka nyinshi kurusha abandi muri rusange
David yiga muri kaminuza Irubumbashi muri Congo wewe avuga ko ibihugu vyo mu karere byari bikwiye gushomosha igihugu ciwe kuko vyahonyanze amategeko menshi mu kurungika no gushigikira imigwi igwanira iwabo
pour faire entendre le voix de milliers de victimes de conflits armés.
Ati wacu abahuye n'ivyo vyaha ni benshi dushaka ko ijwi ryabo ryumvikana ikindi nuko ubutunzi inzahabu n'ubundi butare buri wacu butuma ibihugu vyo mu karere bizana abasirikare kutugwanira ko canke imigwi igwana y'iwabo ikaza gushinga imizi wacu ikanashigikirwa ivyo no guhonyanga amategeko mpuzamakungu canke yo mu ntambara ivyo bihugu vyari bikwiye guhanwa bikanashumbusha abantu basinzikarijwe ubuzima umuryango Initiative Pura PRS Badorome watanguye gutanga inyigisho nk'izo mu mwaka w'2013 mu nteguro bavuga ko bategekanya kuzoha bene izo nyigisho abanyepolitike abasirikare hamwe n'imigwi igwana mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini Pierre Clavier niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tuyibutse ko makuru twashije twabye ko mu gihugu cya Uganda abantu 2600 bahitanywe n'amazi y'imyuzure avuye ku mvura isigenya yaguye mu bice bitandukanye by'igihugu ishyiramwe n'abantu kuri Rouge bitaho imbabari yatangaje ayo makuru ivuga kandi ko batetsi batayakamu abanyagihugu kabasaba kwimuka bakava mu bice byose byatewe n'amazi y'imyuzure
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'inzibacyuho muri Sudani y'Epfo Anthony Lino Makana yahatiwe kwegura n'ishyaka rye yeguriye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi Sudan People's Liberation Movement SPLM yaberaga i Juba ejo ku cyumweru mu bwegure bwe yavuze ko Perezida Salva Kiir yamutumyeho abimusaba yari yaranze kwegura igihe abadepite bo mu ishyaka rye bamutumagaho babimubwira mu kwezi gushize bamuregaga kunyereza umutungo no kwemeza umwenda wa miliyoni 400 muri banki imwe muzikorera muri icyo gihugu atabanje kubigeza imbere y'Inteko Ishinga Amategeko nk'uko itegeko ribiteganya
mu gihugu cya Kenya umukuru w'igisagara cya Nairobi yagiriwe n'ivya 19 vya ruswa mu kigihe gihugu cafashe ingingo ruhasha zo gutuza ruswa n'iturire Mike Gideon Mbuvi azwi nka Mike Sonko uyu munsi kwa mbere yahakanye ivyaha yagwizwa byo kunyonora umutungo w'igihugu hamwe no gucisha mu zindi nzira amafaranga yarose mu buryo buteye kubiri n'amategeko
Umwehuzi w'umutalibani yaturikije imodoka yari yuzuye ibisasu hafi y'ikigo cya gisirikare mu majyepfo ya Afghanistan ahita n'abasirikare 9 abandi benshi barakomereka inzego z'ubuyobozi zavuze ko icyo gisasu cyaturikiye mu karere ka Nand Ali mu ntara ya Helmand igice kinini cy'iyo ntara kigaruriwe n'abatalibani biravugwa ko icyo gisasu cyangije ikigo cya gisirikare cyaho muri Afghanistan Balari Nazari umukuru wako karede yabwijwe rya Amerika ko abakozi bashinzwe ubutabazi bakigerageza gushaka imirambo yagwiriwe n'amazu bityo umubare wapfuye ukabushobora kwiyongera
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyo kuri isaha turabashimiye cyane turashimiye na engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikije turabashimiye nshuti mwese amakuru mwashikijwe na Frederic Nkunikije
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe